icyambere ni ugushira hamwe no gushaka gutsimbataza demokarasi n'ubumwe bw'abarundi n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi biri mu banyagihugu n'inzego zijejwe gukingira imbibe n'izo mutekano. Icyo nico cigwa nyamukuru yuko amase ya kera atagihoma urutaro. Kera wica umuhutu abahutu bagaca bija mu batutsi bakica, wica umututsi abatutsi bagaca baja mu bahutu bakica, ariko ubu n'ababigerageje barabonye yuko abarundi bemeye gushira hamwe kandi bipfuza yuko umuti wabo uca mu biganiro udaca mu ngimba.
Uyu munsi kandi hari abantu bakunda umukuru w'igihugu, no vuga nti begereye bakundiye n'ivyumviro vyiwe, bamugira bati nyabuna uri se barundi tuguhanuye ko aboza muri abo bashatse guhika ubutegetsi bahagusaba ikigongwe, woba ikigongwe maze nabo bakaza bagafasha kubaka igihugu, mbega aracyiteguriye mu mutima.
Icambere umukuru w'igihugu n'urwego rutegerezwa gushira mu ngiro amategeko y'igihugu, utangure kubwirizwa shingiro ukamanuka no kwenda amategeko yose. Umukuru w'igihugu rero nta burenganzira afise wenyine kubwiwe uguhindura ibigirizwa shingiro canke amategeko. Aba ariko arakurikirana n'ubutungane, ubutungane n'urundi rwego. Umukuru w'igihugu acabwira ubutungane ngo hagarika tubanze twakira aba bantu, imanza zirabandanya ukuri kwamye. Ayo niyo amategeko, niko bimeze. Nta muntu rero yashatse kononera abarundi, tureke ko ariko bishaka gusa. Yononeye abarundi, yatumye tuja muri ano marira, yatumye dusubira inyuma no mu vya demokarasi. Murazi ko amatora twayakoze mu bihe bigoye cyane. Uwo muntu yovuga ko aje ati jewe muramba barira narihenze cyane narahenzwe, nimunshire muri ibi, nimunshire muri ibi, ivyo ntibibaho. Nukuvuga ko nubwo uwo mutima wobaho, hari amategeko y'igihugu cy'u Burundi ahari. Amategeko rero nk'umurundi cyangwa umukuru w'igihugu arivuza ko abarundi bose bavibuzimu bagasubira ibuntu, ariko nk'ubutegereza kubahiriza amategeko y'igihugu cy'u Burundi nawe navyo ategerezwa kuyakurikiza kuva ku ntango gushika ku mbere.
Abantu bagitangura guhunga, hari n'abatangwe guhunga imbere yo kwatangura imyerekano yo kwiyamiriza ikingo cya president Nkurunziza. President Nkurunziza yari yemeje yuko azokora ibishoboka byose kugira ngo abantu bagaruke mu Burundi. Mbega uyu munsi hari bitegimwa mufise byamaze kugaruka, koni yo yivuga ngo hari abarenga 270,000 bakiri hanze y'igihugu.
Icambere ibiharuro bitangwa si ibiharuro twemera, ni ibiharuro bigwizwa 3, 4, 5, 6 kumvo namwe mutayobewe zijanye n'imvo z'uko haba hariho ibyo abantu bashaka gushikako. Abahunze nivyo hari habagiye mu gahoro nabagarutse. Nk'ubu nk'umundwi zibiri ziheze mwoshobora kubona ko mu ntara ya Rumonge honyene haje abantu barenga 30,000 hari abantu bamaze gutahuka. Mugabo nk'abo ntawo bavuga, abantu bavuga bagiye gusa. Abagiye nabo bajanywe na byinshi. Hari habagiye imbere y'uko imigumuko itangura, bagiye kubera ibihuha byashikirizwa n'amaradiya mwamwe n'abantu bamwe bamwe ngo ye mama hari imbonera kure zifise ibigwanisho zigira zirare mu batuze ngo zibice, abantu barahunga ngo ye mama ngo hariho ngo aho bagiye barandika ku miryango ngo bazokwicwa, ngo hari ibindogo vyimbwe mu Kirundo. Abantu n'abantu baragira ubwoba bakagira ati mbega ivyo bigira bishike ko byavuzwe ni radio, reka mbe ndahunga. Mugabo benshi basanze barihenze baragarutse. N'ubu rero nta kintu twovuga tuti turetse kuja mu byerekeye ibiharuro, nta kintu kibabaje nko kubona hariho umurundi cyangwa umurundi kazi ariko aragorerwa amakambi y'impunzi. Nashaka bumwe, nashaka babe babiri cyangwa 10 cyangwa 100 cyangwa 1,000 muhira ni Burundi twifuza ko bose bagaruka. Abo nabo baguma bakwiragiza ivyo bihuha canke bifuza ko abarundi bame bariko barangara, abo nabo nibateshwe bate abarundi ntibazo bihanganira.
Haragiye kuva mu mwaka uheze haboneka abantu bapfa abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, kenshi baravuze bati intambara iramota mu Burundi. Tubona ko abantu bapfa ku munsi ku munsi, imvugo iracari ya yindi muti nta ntambara izosubira mu gihugu.
Intambara mu gihugu cy'u Burundi ntizosubira kuko abarundi baramaze gutahura iyo Burundi buva niyo buja. Imyaka twamaze abarundi bamerewe nabi, iyo myaka irahagije, amaraso yasesetse arahagije. Nta woba akifuza ko ubu yoza mu Burundi ngo aje gutera intambara ngo abarundi bamwemerere, ivyo ntibikunda. Nico gituma mubona nabagerageje cyabanani yaba ari ibintu byosubiye kuba muri kino gihugu. Iminsi duciyemwo, ibihe duciyemwo byari bibi gusomba ku buryo iyi ntambara iba yarabaye. Mbega yabagiye mu migumuko ntibasotera intambara, mbega bateye icibito ntara y'icibitoke ntiyari intambara, mbega abateye makambi ya gisirikare ntiyari intambara, mbega bavuye mu Rwanda bakinjira mu gihugu bagatera u Burundi ntiyari intambara. Abarundi barabara bakagira ati ibyo bintu ntidushobora kuvyemera naje gituma abantu batashobora kuronka ubagaburira bataronka ubahamaze kuko intambara udafise umunyagihugu ayigufasha ntayo uyishoboze je wenyene n'ubutwo wujuzanye winjiranye uto turaguherera ko ukifuza kumbati ukifuza kanyama kavuye kuri wa munyagihugu aho tugeze ubu n'Imana idufashije nta ntambara izosubira kuba muri kino gihugu cy'u Burundi kiretse abarundi bose bapfuye
harabagira bati abakira mu kibone bo bakiramutswa bataba abantu bapfa ku munsi ku munsi nubwo bataba bari ko bicwa n'inzego z'umutekano bategerezwa kuja kugatwe ka leta aho mwishuriki
icyo o ni ikintu gisanzwe ku isi yose si mu Burundi gusa ja muri Kenya uje mu Bufaransa uje mu Bubiligi uje muri Amerika bera nta bantu bapfa nta bantu bicwa n'inkozi z'ikibi igihambaye nuko leta iba iri kwirakora kugira ngo abo bantu bakure ivyo bafatwe utudumbi dumbi twabicanye twarasenyuwe abagerageje kwica abana bariya benshi barafashwe abatera amagrenade abica bagati bizega mu barabara barafashwe abandi barishikanye igihambaye nuko abantu bate bakamenya ukuri kushika naho nabishe ababikira muzibwa bwicanye bwa gahomerano bishikanye bati nitwebwe twabikoze igihambaye rero nico nawe uvuga ngo turi ku isi isa nijuru hata muntu mazopfa igihambaye nuko umutekano ubuhari abantu gashobora kuja mu ntara zose ataco batinya ataco binona mugabo ntituvuze yuko mu gihugu atangora n'iziriho igihambaye nuko igihugu kirimo abagabo bagerageza gutori kugutorera umuti ibibazo barimo.